Iri ni ijwi ry'Amerika. Ubu ijwi ry'Amerika ritangira ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni saa 11 n'igice i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi. Abatwumva mwese mwaramutse neza aho muri hose, muri kumwe na Etienne Karekezi hano i Washington. Uyu munsi ni kwa gatandatu. Dutangire ibiganiro byacu by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi. Eugenia Mukankusu basuhuza nige ubagezaho amakuru. Perezida wa FIFA, ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umupira w'amaguru, Sepp Blatter yongeye gutorerwa kuyobora iri shyirahamwe indi manda y'imyaka ine. Blatter yabuze amajwi 7 gusa mu cyiciro cya mbere cy'itora kugira ngo abone amajwi 140 ya ngombwa, ariko ho bari bahanganye Prince bin Ali Hussein wa Yordania yavuyemo mbere y'icyiciro cya kabiri cy'itora. Mu Rwanda, abasaba ko itegeko nshinga ryahinduka bakomeje kwiyongera, nubwo biyongera ariko hari abavuga ko ubusabe bwabo nta ruhare rutaziguye babugiraho. Abamaze kwiyandikisha babisaba barabarirwa muri za miliyoni. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Muri ibi bihe imbaga nyamwinshi ikomeje gucicikana mu ngoro y'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda n'ibiseke ndetse n'ibikarito byuzuyemo inyandiko zisaba ko Perezida Kagame yakongera kwiyamamaza binyuze ku guhindura itegeko nshinga u Rwanda rugenderaho. Kuri uyu wa gatanu nabwo byari cyo kimwe mu ndirimbo zitandukanye zirimo n'izo mu isengero. Inzego zitandukanye zirimo n'abanyamadini baratirirwa ubutwari n'ibindi bya Perezida Kagame ko kudahindura itegeko nshinga byatuma basubira inyuma mu byo bamaze kugeraho mu iterambere kubera Perezida Kagame. Akimara kumva ko ibyo bagezeho bakeneye kubibungabunga badatandukanye na Perezida Kagame, Madame Donatire Mukabarisa ukuriye abadepite nawe yabatumye.
Ni ukuvuga ngo namwe mugomba kugira uruhare kugira ngo iby'igihugu cyacu kimaze kugeraho bikomeze bitere imbere kurushaho.
Mu bigaragara mu ngoro y'inteko ishinga amategeko harimo n'abatazi iyo biva n'iyo bigana, barimo n'ababisinziriye. Amakuru dukura mu baturutse Gatsibo, uyu mukecuru yatubwiye ko atazi gusoma, ko yifuza kuvugurura ingingo ya 13, ko buri buke bakaza ku nteko ishinga amategeko yahawe amafaranga amugezaho ahurira na bagenzi be mu karere ka Gatsibo babakodesherezaho kurara n'icyo kurya, ko yandikiwe ubusabe bwateraho igikumwe atazi bikubiyemo.
Nsimbura mu byiza ari bugwe
ngo hari iduha nyine ubwo turaho tutahabwe nsimbura mu byiza barayiduha
bari bu bahangahe
ntarizi se
bagi bemereye
bagi baduhaye y'impamba 5000 ngo ni impamba mbega ubu ntiturajya kwiyakira tugiye kwiyakira imodoka niza
watubwiye ko utazi gusoma no kwandika kandi waranditse nkusaba wandikiwe nande
nandikiwe n'abayobozi ngo nabampamagara baransinyisha
umuyobozi wakwandikiye ninde
ndamuzi se ko nari nicaye hanze tuhageze twinjiye abandi bakinjira nanjye nkasigara hanze.
Mugenzi ufite urwego ahagarariye aya makuru yayahakanye ariko ashimangira ko hari ingengo y'imari yateguwe n'akarere ka Gatsibo irimo kubashakira uko bazahagarira abagenzi babo bagera i Kigali. Ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo buvuga ko ibyo byose ari ibinyoma ku gitekerezo cyaturutse ku baturage ubwabo bifitiye ubushobozi. Bwana Richard Gasana yobora akarere ka Gatsibo.
Iyo ni ibinyoma rwose, nta ngengo y'imari y'akarere yigeze ijya muri icyo gikorwa. Icyo ni igikorwa cy'abaturage, abaturage bakikoreye kandi bagikora bakoresheje ingengo y'imari yabo.
Eric Bagirubusa, ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Eric. Ingabo zishinzwe umutekano za Iraq ziravuga ko bombe ebyiri zatezwe mu modoka zaturikiye hafi y'ihoteli y'inyenyeri 5 irinzwe cyane i Baghdad, izihitana abantu 15 zikomeretsa abandi 42. Abategetsi majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Pakistani baravuga ko abagabo bafite imbunda barashe bakica abantu 19 b'abagenzi bari muri bisi ejo kuwa gatanu nijoro. Iyo mpanuka yabereye mu mujyi wa Baluchistan yazahajwe n'urugomo. Umuntu wo mu mutwe wa Islamike w'abajihadiste wari yambaye nk'umugore yishe abantu 3 abateze bombe.
Turamushimiye mugenzi wacu tugejeho amakuru avugwa ku isi n'ijwi rya Amerika hano i Washington DC. Tubibutse kandi mwese mutwumva mwakurikira ibiganiro byacu ku murongo wa FM 104.3 i Kigali mu Rwanda ndetse no kuri radio Inshuti ya Bose umurongo wa FM 108.3 i Kigali mu Rwanda. Kandi kuba twumva kenshi ku mugoroba, mbibutse ko dufite programu kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu isama n'igice zo ku mugoroba i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi ku ku mirongo ya FM. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira kiza kugeza isa 12 za mu gitondo. Ikiganiro kira gitegurwa n'urubyiruko ruri mu Burundi.
Kira
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 kira ni kiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Jeguaruka na mwese bakunzi ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Naho gushikana indembe kwa muganga cyego ubugenduzi bw'amagara y'abantu mu ntara siko bigenda mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere. Ishyirahamwe rya Buraya GSI gishinze guteza imbere amagara y'abantu no kuyakingira imenyesha ko imiryango ariyo yigwana ko ku bice birenga 50%. Intambamyi zitari nke zibuza abanyagihugu kwihutira kujana indembe kwa muganga. Akarorero ni kudashobora kwitunganya ubwabo, kutagira ubumenyi n'inyigisho bikwiye nk'uko ishyirahamwe OMS ita amagara y'abantu ibibona. Ubwo abanyagihugu ikibanza c'imbere mu by'iterambere bitanga ingufu zo gutorera umuti ingorane babamwo. Mu myaka ya 1996 abo mu mihingo 50 mu gihugu cya Zambia batororokanye uburyo bwo gushikana abagwayi kwa muganga byihuta mu nyuma y'ibikorwa byari byatunganijwe n'ishyirahamwe CARE. Utwigoro twa leta kokongerereza ishyaka ry'abanyagihugu mu gushikana indembe kwa muganga hamwe no gufunya ingendo zibatandukanya n'amavuriro, ahandi ni kwakirana igishika n'abajeje ubuvuzi nk'uko ishyirahamwe GSI ry'abanyaburayi ryishinze guteza imbere amagara y'abantu no kuyakingira ribimenyesha. Mu turere tutari duke ugushikira uburyo bwo gutuma tumanako ko tuma ubuzima bw'abakenyezi bibungenze burokoka. Ariko rero ugutahura ko bageramiwe no gufata byihuta ingingo zo gushika kwa muganga ni ngombwa nk'uko ishyirahamwe UNICEF ribisaba. Tumenyeshe ko uburyo bubayabaye bushobora gufasha abanyagihugu gushikana indembe zabo kwa muganga. Akarorero n'amapikipiki yahawe abanyagihugu bo mu gihugu cya Malawi nk'uko ishyirahamwe OMS ryabimenyesheje. Mu kiganiro cyacu tuno munsi turabira hamwe ibijyanye n'uruhara rw'abanyagihugu mu gushikana indembe kwa muganga. Kuri mikro muri kumwe na jewe Suzanne Ndwayo kaze mu kiganiro cyacu ari na cogwanyu kira. Kwinjira mu kiganiro cyacu nyezina teka amatwi ibyiyumviro bitandukanye by'ugwaruka rwo mu ntara ya Ngozi. Mugenzanje Alain Ivirankunda arubaza ati twoterera iki kugira ngo indembe zacu zishikire abaganga amazi atararenga inkombe? Ngizi nyishu bamuha
no kumwitaho kwa magara n'amazi aseseka ntibayore utarinze kuvuga ngo hari icyo dufana
bakagwiza za rusera bani tuzifise ubashe bwo kunyaruka.
Ukibona afise ibimenyetso by'uko yobagwaye ukamubwira hakiri kare akihutira kuja ivuro rito iri barimwegereye.
Uko umugabo umwe afise nk'umukenyezi nyene yagize nk'ingora yora abakuntu yegera abandi bagabo bagenze kugira barabe icyo bamufasha.
Mavuriro ntarabameshi ngo yegere hafi y'abatwebwe abanyagihugu n'izondero zo kamushikana ku ivuriro rikuru cyangwa rikwegereye.
Karondera uburyo bwo kumutwara ari kwikinga cyangwa ku moto cyangwa ku nderutso.
Hari abafise uburyo bwo kunguruza abantu ari ababanyi tukababaza nyine ko bashaka kubashikana.
Mbona yuko abanyagihugu bwabo bokwitanga kugira ngo bakore n'amabarabara kugira ngo byorohereze abaniha gushikira kwa muganga hakiri kare.
Ubona ata buryo ufise bwo gushika kwa muganga wabwira ababanyi kugira bagufashe.
Na muganga ubwiwe yarakwiye gushyiramo ingufu acamurongika atabazerose habane kuko umugwayi we ntabyo bagishaboye.
Ukaca telefona umukuru wa Centre de Santé bakabafasha migashika mugatoro munagwa.
Ibiguzi birebire ni namba myo kujana indembe kwa muganga. Ingaruka nuko abanyagihugu babanza kugereranya ingufu bibasaba cyo kimwe na karusho mu gihe zishikanyweyo. Ugutarira inyishi kibanza cyo kwiyunguruza ni nkenegwa. Ivyo bizofasha indembe gushika ku ivuriro ku gihe kandi mu buryo bworoshe nkuko ishiramwe PAF gita ineza y'amagara ribimenyesha. Imodokari nibwo buryo bubereye na cyane cyane ku bakenyezi bibungenze. Ibyo byorohereza abaryango kumuherekeza kuko iryo shyirahamwe rifite icicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ribivuga. Kugira ngo twumve neza ibijyanye n'uruhara rw'abanyagihugu mu gushikana indembe kwa muganga, tega amatwi tohoza mugenzanje Alain Yves Irankunda yagiriye mu ntara ya Ngozi. Alain Yves, ijambo ni kwawe.
Uruhara rw'abanyagihugu bo mu ntara ya Ngozi mu gutabara indembe bazishikana kwa muganga ni ntangere. Abahurikiye mu kibano kimwe bariyungunganya mu gushigikira ukitswe n'ingwara nkuko tubibwigwa n'imiryango yo muri komine Gashikanwa. Aho ni nko gushira uburyo hamwe bivanye nubwo umwe wese afise nkuko vyakorewe Therese Sengiyumva wo kugacimbiri miyezi afashwe n'imbanyi mu gihe cijoro. Ugukorana kw'intwaro yo hasi n'abanyagihugu gutuma ingoga zongerekana mu gutabara uburenze, iyo ikaba inguriki y'indariko zituma habu guhanahana amakuru ajanye n'amagara y'abantu nk'uko Mathieu Minani arongoye umutumba Kavumu avuga. Ukutagira uburyo bujanye n'ukwiyunguruza gushika kwa muganga ni kubuza ko uburenze ashikanwayo afashijwe n'ababanyi. Twumvirize Consulate Habogorimana twasanze ku bitaro bikuru vy'Ingozi aba ku mutumba Ntwatareye.
Kwera ariwe yankuye hariya akaguma nyitaho amfata kugira singwe akavuga ati reka tugume tukunyarukana turabuka tugushikana kwa muganga ati hakuruka tugende nyene ngo camakuruka tukagenda.
Ugwaruka ni rusigara inyuma mu bikorwa vy'ugutabara kukaba nkako inyigisho ruronswa n'igisata cishirahamwe kwa huje gitaho gutabara imbabare zituma gwitanga mu burere ruherereyemwo. Ariko rero intambamye z'ugushikana indembe kwa muganga mu buryo bwihuta zamazibonekeje. Imvo nuko hakiriho umuco w'abanyagihugu uhitamo kwivuza ukoresheje imiti y'ikirundi nkuko bivugwa na Benjamin Niyonzima aba kugacimbiri gitu. Birakenewe ko ugwaruka rufatwa mu mugongo kugira ngo inguvu z'ugutabara indembe bazishikana kwa muganga ziyongere. Matias Ndikumana n'umuyabaga ari mu ishirahamwe kwa huje aba ku mutumba Rubanga agacimbiri Rubanga.
Tebu sanga tabi kore cyo dufise kugira ngo dushore gufasha nko mugihe tubonye nk'umuntu agizingora tizabo raba nk'amasexual genesis bakayafasha.
Mu ntumbero yo gushikana indembe ku bitaro bikuru ikuwe ku ivuriro rito, intererano ingana n'amafaranga igihumbi agenewe umuduga wa Rusehabaniha arasabwa rimwe mu mwaka ku muryango. Iyo ngingo yafashwe n'abajejwe amagara y'abantu yajifasha abavyeyi bibaruka barinze kubagwa mu gushikanwa ku bitaro bikuru atamahera basabwe nk'uko vyashikiye Chantal Nduwimana aba mu Kigarama. Naho biruko haracariho umuce w'abantu udashima gutanga ayo mafaranga, insiguro nuko ikoreshwa ryayo bitarabanyura neza. Iyindi siguro n'imiryango yifise ihitamo kwigwanako mu gihe abayo bakitswe n'amagara nkuko bivugwa na Therese Sengiyumva. Igikogwa cyo gutoza intererano ijanye no gushigikira indembe gushikanwa kwa muganga hakoreshejwe umuduga wa Rusehabaniha kigigwa n'inzego zo hasi zikoranye n'abarongoye amavuriro. Dutega amatwi Mathieu Minani arongoye umutumba Kivumu.
Hariho karine batanga ku mutumba, iyo karine ibivuye ku ivuriro ibegereye amafaranga agatoza umuntu abari atuye ku mutumba agaza akajana ku ivuriro.
Ubwinshi bw'indembe zitura amavuriro butuma zidahuta zirungikwa ku bitaro bikuru. Imvo nuko zibanza kugirirwa ibipimo imbere yuko zihabwa urupapuro ruziha uburenganzira bwo kwakirwa ku bitaro zirungitsweko impfu zamazibonekeje ku ndembe zitabarijwe indwara yarenze urugero abakenyezi bibungenze cyo kimwe n'abana nibo bazi imbere kuko bashikanwa kwa muganga bakamya maraso ku bwa muganga Fiber Sendegeya arongoye ibitaro bikuru z'Ingozi uguhanahana makuru hagati y'abarongoye ibitaro bikuru n'abarongoye amavuriro kuribonekeza mu ntumbero yo kumenyesha uko indembe iba yakurikiranywe ku bitaro yarungitsweko tumvirize muganga Fiber Sendegeya arongoye ibitaro bikuru z'intara ya Ngozi
aruje akatuzahagwa papa na ubwire twa reference agashika mu bitaro twese tukabandikira kuri cyapfu ritoya twabwiye ati rero kwashe dusanga imizi kunukuno gucanke mwamurungitse bivanye n'uko umugwayi yishaki kubona n'umuganga
ugushinga ibigega byo gusahiriza uburyo bwo gushikana ndembe mu buvuzi bwa karuhariwe na kamo gategwa abajejwe amagara y'abantu mu ntara ya Ngozi
na kubutegetsi n'amashirahamwe yigenga byarateje imbere uburyo bwa ruseha baniha mu bihugu bikenye intambamye no kudashishikara ku ruhara rwa leta no kudashika mu turere twa kure kuko byabaye mu gihugu cy'Ubuhindi ugutuma tuma nako ni ngombwa mu kujana indembe kwa muganga ishirahamwe Serec gishinze guteza imbere ubushakashatsi mu bijanye n'amagara y'abantu risaba ko ubwo buryo bukoreshwa n'ababukeneye bose Iterambere ry'uburyo bwo gushikana indembe kwa muganga risaba utwigoro tw'ibisata bitandukanye. Kubw'ibyo, abajeje ubuvuzi bavugana n'imiryango ingorane zishobora kwaduka n'ibimenyetso byajyo kubw'ishyirahamwe UNICEF. Kugira ngo twumve neza ibijanye n'akamaro k'abanyagihugu mu gushikana indembe kwa muganga, tega amatwi ikiyago twagiranye n'umuhanuzi mukuru wa Buramatari mu ntara ya Ngozi. Diodone Hiboneye aganira na mugenzanje Alain Yvirankunda.
Jidone hiboneye ndabaramukije.
Ndakuramukije.
Urashaka kwisigura neza gituma mwafashe iyo ngingo yuko umunyagihugu wese ategeza gutanga amafaranga 1000.
Intara yacu bavuro makuru makuru atarakwira manuze ma komine yose. Ndiho rero twafata abanyagihugu bonyene bogira ico baterereye kugira aboneke za rose abaniha tuzoza zirabasanga iyo bari abene gihugu na cyane cyane bajya bafise abikoro bake.
Ugiye abanyagihugu bo kwijukira gutanga amafaranga 1000 asabwa none yo bakwiye mufatse ku ngorane zihanze amagara y'abantu ngaha mu ntara ya Ngozi
turabona yuko dusi ngorane zo gukwiza cyaruse abandi haziba zikenewe
kuki mutateguye umugambi yuko arenze akwiye gufashwa kuva kiri muhira gusha kwivuriro
icari kigwe rusha kwivuriro rikuru uhimiza yuko binderuzo zikwiye yo biri hafi kuko umuntu arembye no kumutabariza hakiri kare ibyo bavyiza gusomba kugira umwanya wo gutabara ube muto
hari ugwaruka gwitanga mu mitumba ngwe gukirishira hamwe kwa huje ni kukimutarufata mu mugongo kugira ngo rushobore gukora ibyo bikogwa
turasaba yuko amakomine kwa tuganya imigambi yoza arakorana harimo n'ivyo bice bijyana amagara y'abana
ndabakenguruki
ndabakenguruki
Nkunda kuri aya majwi n'ibyo biganiro adushikirije tumira amategato kumviriza kano karirimbo katubwira ko ibyo dukora tubikesha amagara
Thank you.
ariko baratwumviriza ku kiganiro arikira cy'ijuru rya Amerika. Una munsi tukaba turi ko tuyaga bijanye n'uruhara rw'abanyagihugu mu kushikana indembe kwa muganga. Waruka nimurambigwe kome hafi ya maradio yanyu. Uyu ni wa mwanya wo kubaza no kuronsa siguro. Muhawe ni mutumire wacu muganga Anita Munyana. Muganga Anita Munyana akaba ari hano muri studio yacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Noni yoruse habaniha hari ha benshi bataramenya uburyo bashaka kwironka twironswa gute kugishobore kutwegera
ubushikiranganje bwitaho amagara y'abantu nibwo bujejwe kurondera ruse habaniha rukazikwiza mu mihingo itandukanye kitwareka yuko uburere bw'ubuvuzi turiho ruse habaniha zikwiriye uravye n'abantu baba muri utwo turere ruse habaniha ziri mu gihugu zirakenye by'ukuri mbaza ndakwishura.
None kuki usanga iyo ruseha ni abandi bayikeneye? None wumva wocu ugira nte
ari nkeya abantu bakarembera icarimwe mwumva yuko ari kibazo. Abanyagihugu baca bikoranya hamwe bakagira inderuzo hama bagatwara umugwayi bakamwegereza kwa muganga hari hafi. Mbaza ndakwishura.
Umuntu ashobora gutabaza ruseha baniha bakamubwira ati irashyitse mu mwanya mugabo akarindira umwanya munini batamubwiye n'ingorane yahabaye.
Abantu bashobora kuba baba ahantu kure kandi bakaba bafite n'ibarabara ribi, byose biri ibintu bituma ruseha baniha itabashikira nibona n'ingoga. Nico gituma bakwiye kwama bafise ari guhamagara umubanyi ashobora kuba afise imodoka ari yiyunguruza hama bakagitorera inyishu. Bakaba bafise n'imimero ngendanwa zabo bose kugira batabaze n'ingorane n'ingoga. Mbaza ndakwishura.
Nigari bemeza ko umuntu arembye.
Umuntu bamwemeza yuko arembye adagishobora no gutambuka washike kwa muganga. Canke iyo ataye ubwenge canka arakaremba bukwi na bukwi.
Rugamba rwa maki kayanje.
Waruka nimurambigwe uyu ni wa mwanya duho mutumire wacu muganga Anita Munyana. Kugira ngo abaye isiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze mu gace ka kabiri k'ibyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Washora kutukira kaise karuse habani kubera iki yagenewe gutwara indembe guse.
Ruse habaniha ni modokari hari igitanda cy'umugwayi akaba ari naho abamuherekeje n'umuforoma canke umuganga habarimo imiti yihuta baba bakeneye kwa muganga kugira bafashe uwo arembye. Nico gituma yagenewe gutwara indembe. Mbaza ndakwishura.
None ni kubera iki umuntu bishika agapfira kwa muganga kandi na muganga ari yabonye yuko umuntu arembye nawe adashoboye kumuvura?
Iyo abaganga bariho kugira bafashe abarwayi ariko barafise aho bageze. Ikindi ca kabiri ni kumenya ko hano mu gihugu cacu uravye ubuvuzi hari ibintu byinshi bikenye usanga bikenewe kugira umuntu bamufashe akire ariko muganga akabibona ko ariko bimeze adashobora kumufasha birengeje uburyo afise. Mbaza ndakwishura.
Kumitumba hariho agakarata baguha watanze igihumbi cyo ruse habani ni kubera iki ruse habani hazitagwiriye kandi ayo mahera yaratanzwe?
Imiduga ruse habani ha bwa mbere izimbye cyane rero kugira kwiragire mu mihingo itandukanye y'igihugu cyane cyane mu turere tw'ubuvuzi turiho mu gihugu cy'u Burundi bisaba uburyo budasanzwe. Izo ruse habani zirakora zigapfa zigasaba yuko bazikoresha ariko ntimureke kugitanga kuko icu gihumbi cyanyu kirafasha kugira niyo modokari ironswe ibitore kugira ibashikire yongere ibatware kwa muganga n'ingana n'ingoga.
Rugamba rwa maki kayanje.
Ikiganiro nikira n'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo rwaruka rwa mutuye. Tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ibyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Ukimu kiwano wabuwa kwa dushe wola kufashanya. Ndi munu wa mshikane kwa mkira. Yale mza chana chana.
Kufashanya. Chami aliki nugikomee mumichu ya Barundi. Aringi yu muna fisuru wanza. Aringi yu muna gwaye. Kugira bashigikire uwo muryango wagizibi bazo. Lero, iyo ruse habaniha idashobora gushikira. Aho mubaye. Nta bandi bantu bo gufasha tarabanyi. Mbaza ndakwishura.
Nikubaye ki mu ntara za ruguru hari ruse habaniha. Mu ntara ya Bujumbura niko vyifashe.
Nivyo muntara za ruguru rusehabanya ni nkeya eka no mu gisagara cha Bujumbura nuko vyifashe kuko iyo umuntu arembye abo mu muryango w'uwagwaye nibo bihuta kumutwara kwa muganga mbere aho usanga naho kwa muganga batamwakiriye bagaheza bakamutwara ihindi vuriro canke ibitaro kuko aho yagiye ubwa mbere bitakunze ikibazo kiraba igihugu cyose
mbaza ndakwishura
ni kubera iki bavuga yuko umuntu akwiye kunyarukana kwa muganga atararemba
mutwaye kare ni byiza kuko ashobora gusanga hatari byinshi birononekara ariko ni nkuko hari abantu bihenda kandi bari gushobora gutora inyishu hakiri kare
mbaza ndakwishura
twashaka kumenya ibitaro bigenewe rusehaba ni hatzingahe
hajya kugambira ziraraba abagwayi bangahe ishobora kwakira n'ibikorwa igenewe gutanga ku bagwayi zibiri canke zitatu canke zirenga bicaye hamwe bakabanza gasuzuma ibikenewe
Ganga Anika Munyana, kurizo nyishu ahayi gwaruka. No unyene, tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kavuga kati ibyo dukora tubikesha amagara. Abanywanyi bacu ubunywanyi wacu juma bukuru bwo kwiteba mu rwonge araturamutsa yongera asabati nashaka mwumbarize muganga yuko iyo umuntu aguma ababaye atanezerewe yuko yoba ari ingorane y'amagara bafise muganga Anita Munyana duhere umuco umunywanyi wacu juma bukuru
Unajiye ko umuntu afise amagara meza iyo yumva akomeye yumva atakimubabaza wamumuntu afise akamwemwe niyahuye n'abantu abatwengera akabaramutsa iyo ubonye umuntu aguma yigiri wenyine atacavuga adatwenga abari ikibazo mu magara yiwe mubibonye kare mu mutwara kwa muganga bitarashika kure mbere baheze bamuvure neza
musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki agwaruka rutanga isiguro kunyibutsa yabasokuru uno munsi uvuga uti impene mbi ntizirika ku yawe bikubwiye iki bikubwiye iki
bashatse kugira ngo berekane mu gihe ubonye nk'umuntu afise ingeso ukagira nawe zangeso cyabyerekana uko umujya kure
bikubwiye iki
umuntu abaye afise imico mibi nubwo yoba ari mwiza yiyoza ukuntu ko ariko pose birashobora gushika ugasanga n'umuntu atagacira afise imbere y'abandi bivanye n'ukuntu yitwara nabi
bikubwiye iki
yabashaka kukubwira ubigenzera ubuntu ureke kugendana n'abantu b'ingeso mbi
arabitoye Shimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira. Shimire Alain Yves na Diane Donce bamfashije gutorokanya amajwi nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera kagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise icyo muterera canke mubaza twakure kuri VOA Bujumbura mubyandike mu ijambo rimwe @gmail.com. Change mutwakure kuri 71 2028 632 32 change kuri
7 76 76 9 94 8 46 kuri mikro mwari kuma na jewe Joseline Nduwayo ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi batugejeje ikiganiro kira. Abatwumva mwese kandi mu masogonda make isa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri isaha.
Mwaramutse neza dususuruke. BB King yitabye Imana ku itariki ya 14 y'uku kwezi. Yari icyamamare kitagereranywa mu njyana ya muzika yitwa blues. Yari afite imyaka hafi 90. I stood in line Why I Sing the Blues kukindirimba Blues BB King. Ijwi rya Amerika ikigano cy'umuziki dususuruke. BB King yavukiye muri Mississippi mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubundi yitwaga Riley King mu mazina ya se na nyina. BB bishatse kuvuga Blues Boy yaryiswe na rubanda akuze kubera ubuhanga bwe bw'igitangaza muri blues nuko rimuhama nk'izina ry'ubuhanzi. Amerika ikiganiro dususuruke. BB King ati every day I have the blues, buri munsi mbafite blues. BB King yabaye umuhanga cyane ku buryo mu 2011 ikinyamakuru gikomeye mu birebana n'umuco cyitwa Rolling Stone cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyamushyize ku mwanya wa gatandatu mu bahanga 100 ba mbere mu mateka y'isi yose mu gucuranga gitari.
she could be jiving too. Nobody loves me but my mother. And she could be jiving too.
Radio Ijwi rya Amerika turasusurukana n'icyamamare muri blues BB King. Iyo ndirimbo irangiye yayise Nobody Loves Me But My Mother, no kuvuga nta unkunda kereka mama umbyara. BB King yarafite ijwi ry'agatangaza. Yiswe The King of Blues cyangwa se umwami wa blues. Yiswe kandi umwe mu bami batatu ba gitari ba blues, The Three Kings of the Blues Guitar, hamwe n'abandi babiri Albert King na Freddie King. Abami bo mu mateka yose y'isi. But so lonely.
care. I know I'll build it all one day, baby, like I know a good man should. Freedom, baby, and freedom. Free, free, free. Now that it's all over, all I can do is wish you well.
Amatwi radio ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke iyo ndirimbo ko mumaze kuyumva The Thrill Is Gone BB King yayicurangiye muri festival ya jazz mu mujyi wa Montreux mu Busuwisi mu 1993 mu byatumye nanone BB King amenyekana cyane harimo nuko atananirwaga yakoraga concerts zirenga 200 buri mwaka nko mu mwaka w'1956 wonyine gusa yakoze concert 342. Iyi njyana y'indirimbo ye Rock Me Baby nayo yayicurangiye i Montreux mu 1993 tuyumve. Thank you.
like my back ain't got no bone. Rock me, baby. Honey, rock me slow. Rock me, baby. Rock me slow. Rock me, baby. Till I want no more.
BB King yabonye ibihembo bitabarika birimo umudari w'ikirenga Presidential Medal of Freedom yahawe na Perezida George W. Bush mu 2006. Shuti zacu, shuti z'ijwi rya Amerika cyane cyane zadususuruke ikiganiro cy'uyu munsi nahagihumurije mbasigiye indirimbo How Blues Can Get You ya BB King. Mugireye cyende nziza, mwari kumwe na Thomas Camille.